Angelina Ndayishimiye yazindukiye kuri uyu wa kabiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'igihugu. Yari ajanye agakemanyi kagenewe abakenyezi bakora urucuruzwa ndengambibe kagizwe n'umuceri, ibiharage, umunyu, ibitenge hamwe n'amasabuni. Nubwo yabashyiriye agafashanyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabasabye kutarera amaboko naho ikiza cya COVID-19 kitaborohereza.
Turavye ikiza coronavirus gihanze isi yose n'uburundi bwacu budasigaye inyuma, turiyumvira imiryango imwe imwe yahora ibeshejweho no kudandaza no kurondera, ariko kubera ico kiza batagifise uburyo bukwiye canke n'umwitegemvyo wo kuja kudandariza aho baraba bagenda kudandariza. Ariko nayo ico kiza coronavirus kitaborohereza kuja gukorera ngaho hakurya, murashobora no kwiyungunganya bukebuke muri ngaha mu gihugu cacu.
Waserukiye abakenyezi bahora bakora urucuruzwa ndengambibe yashimye cane imfashanyo, agasanga ari ikimenyetso ko imirimo yabo izwi ko igiriye ikimazi igihugu n'imiryango.
Twanezerewe cane twumvise dufise akanyamuneza kenshi, kuko twari aho turi dukenye kandi twiganya tutaronka icyo dufasha. Mbere twaciye twumva ko leta yacu nziza idukunda kandi duhoza ku ijisho. Mbere twaciye twumva ko ibikorwa byose twarangura tutari twenyene, twari dufise abadufashe mu mugongo. Aho ikiza coronavirus kiziye twarasubiye inyuma, ubu turi abantu bo ngaho nyene, agatahe kari karahombye, ariko uno munsi turashimye cyane.
Muri iyi minsi ariko abakora ubucuruzwa rwambuka imipaka na cyane cyane abari mu ntara z'uburengero bw'u Burundi bahora bajira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari icyizere ko bagiye gusubira gukora atankomanzi. Umugwi w'igihugu uje ruhugwanya COVID-19 wabivuze mu minsi iheze. Muganga Atazindi ku Mana, umushikiranganji w'amagara y'abantu.
Mu bigiye gukorwa icya mbere ni uko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukorwa baja muri Kongo bakiri mu gatumba bashobora kudandazwa ikana n'abakongomani. Umugwi wabonye yuko ko kugurugwa frontiere poste frontaliere do gatumba, ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako mu buryo bwihuta ahantu dushobora kwakira abakongomani, tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye.
Ku munsi ku munsi ku mpaka Burundi buhana na Kongo hinjira abantu batari munsi y'10,000 imbere y'uko Burundi bugari impaka yo hasi no mazi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, mu ntumbero y'ukwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa COVID-19. Hitunzwe ibiharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanye ibiharuro mu Burundi, igisata cyitiriwe informere mu Gifaransa cyangwa imirimo y'ubutunzi itanditswe mu mategeko, harimo urucuruzwa ndengambibe yinjiza ku mwaka amafaranga angana n'ibice 77%, mu gihe utuzitanga tungana n'ibice 90%. Ndakwirijana. Eroje wikaneza ijuje ya Amerika.